Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu wa kabiri itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi turiko tuvugira ku mirongo migufi yitwa shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Mudukurikira kandi no kuri Facebook Live, adresi yacu ni VOA Radio yacu. Niriwe Inshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Abavuga yuko rero amasezerano ya Arusha atakubereye akaranga, nibabimenya bisubire umugambi w'FDD ni wawo nyene wemeye ukemanga kuyashyira mu ngiro.
Ayo masezerano ya Arusha nyene bariko barata kucavu, ndabarahiye atabayo naho bakwanze kwandika icyo bandika bakaririmba ngo carabavuye caragize gute. Yataba amasezerano ya Arusha sinzi ko n'uyu munsi batababari hehe zagutenderira ukore n'ahandi.
Abo ni Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD na Agathon Rwasa ayobora ururani Amizero y'Abarundi ubwo bari mu bikorwa byo gusozera kwiyamamariza gutora ego canke oya mu matora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye urubanza rw'umuririmbyi w'umunyarwanda Kizito Mihigo n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi twaye bateguriye tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashyikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Cyahere kuri inkuru ku Burundi, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi Michel Kafando amenyesha ko ababajwe kandi anegura igitero cyakorewe abanyagihugu bo ku mutumba Ruhagarika mu ntara ya Cibitoki mu Burundi. Igitero cyabaye ku igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2018 gihitana ubuzima bw'abantu bashika kuri 26, abandi batari bake barakomereka. Mu itangazo ryasohowe ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu, iyo ntumwa idasanzwe ku izina rya ONU yarahugeje imiryango yabuze kandi yifuriza gukira abakomeretse. Iyo ntumwa idasanzwe imenyesha ko yababajwe n'icyo gitero cyabaye mu bihe Burundi buri mu bihe bya politiki bitoroshye, haba hariko haraba imyiyamamazo igamije kwemeza cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro. Kafando avuga ko ni yiyamirije ubwicanyi ubwo aribwo bwose. Kafando agasaba imirwi yose y'Abarundi gutorera inyishu ku bibatandukanya mu nzira y'amahoro kandi bakirinda gusotorana cyangwa icyo cyose cyotuma haseseka amaraso. Iyo ntumwa ya ONU isaba abategetsi b'u Burundi kurondera umuco ku byabaye kandi ababikoze bakarengutswa imbere y'ubutungane. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu n'ibijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bimenyesha ko ikiza gishasha cy'indwara ya Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze kwica abantu 19. Ejo ku munsi wa mbere OMS yamenyesheje kandi ko igitigiri cy'abantu 39 bamaze kumenyekana ko banduye iyo ndwara mu buraruko bushyira uburengero bw'intara ya Equateur. Mu bamaze kuyandura harimwo n'abakora mu gisata cy'ubuvuzi batatu. Ubushikiranganji bwa Kongo bujejwe amagara y'abantu bwifatanije na OMS bariko baragerageza kumenya abantu bahuye nabo banduye kugira bashobore kubacandaga hakoreshejwe umuti ukiriko urageragezwa. OMS ivuga ko urucanco rwitwa RVSV Zebove rumaze kugeragezwa ku bantu ibihumbi n'ibihumbi buraya muri Afrika no muri Leta z'Ubumwe za Amerika kandi basanze atangaruka mbi rufise ku magara y'abantu. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika, Melania Trump, umutambukanyi wa Perezida Donald Trump, yarinjiye ibitaro ejo ku munsi wa mbere abagwa ifyigo kandi agiye kumara indwi yose mu bitaro. Ibyo byashikirijwe n'ibiro bya Perezida White House ejo ku munsi wa mbere. Umuvugizi umutambukanye umukuru w'igihugu yamenyesheje ko ibikorwa byo kumubaga byagenze neza atangorane zabaye. Melania Trump w'imyaka 48 y'amavuko agwariye mu bitaro bya gisirikare bya Walter Reed ni mu gisagara cya Bethesda muri leta ya Maryland mu micungararo ya Washington DC. Ugutana mu mitwe hagati y'abanyepalestina n'igipolisi cya Israel kwahitanye abanyepalestina 52 amajana n'amajana barakomereka. Aho hari mu myiyerekano abanyepalestina bariko baragira yo kwiyamiriza ibirori byari ko bibereye Yerusalemu ku mutaga weje ku wa mbere, aho Amerika yuguruye icese ibiro byayo bya ambasade bishasha muri Israel. Uyo munsi wari ugizwe n'ibirori ku ruhande rwa Israel na Amerika, ariko wabaye umunsi w'ubwicanyi bwa mbere bukomeye ku ruhande rwa Palestina kuva habaye intambara hagati y'izo mpande zibiri mu karere ka Gaza mu mwaka w'2014. Leta ya Palestina ikorera mu karere ka Cisjordania yagiriza Israel kuba yarakoze ubwo bwicanyi butagira izina muri ako karere ka Gaza. Kuri inkuru nyene ibihugu byinshi bicuditse hamwe n'ibidacana uwaka na Leta Zunze za Amerika byaragize icyo bishikirije ku ngingo ya Leta Zunze za Amerika yo kugurura ambasade yayo i Yerusalemu yaje kuwa mbere, bivuga ko iyo ngingo ishobora kongereza intambara mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May yavuze ko atemeranya n'iyo ngingo yafashwe hataraba amasezerano y'amahoro muri ako karere. Perezida w'Ufaransa nawe yari yamirije iyo ngingo, aho abanyepalestina 52 bahasize ubuzima ku bw'iyo ngingo nyene, abandi biyamirije iyo ngingo n'abategetsi bo mu bihugu by'Abarabu.
Urakoze ya Louise kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Bunaoni wa mwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini byahere mu Burundi, umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi waraye wiyamamarije ubwa nyuma gutora ego ibwirizwa shingiro rihinyanyiwe mu gisagara cha Bujumbura. Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe akaba yavuze ko gutora ego ari kwikura ku bakoloni kandi ari gushimangira ubwigenge n'ukwikukira kw'igihugu cy'u Burundi. Vyinshi kuri inkuru mugenzi wacu Raymond Zimana arabidushikiriza.
Kira bakoloni, kiri ntwaro z'ivyaduka.
Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ariko arasigura igituma bari muri uwo mugambwe bazotora ego ibwirizwa shingiro rihinyanyuye. Yemeje ko umugambwe CNDD-FDD ariwo washize mu ngira amasezerano y'i Arusha, akavuga ko uyu mugambwe icyo banka ari amasezerano y'amagaburanyama adashira imbere ineza y'abanyagihugu.
Abavuga yuko rero amasezerano ya Arusha atatubereye akaranga nibabimenye bisubire. Umugambwe CNDD-FDD ni wowe nyene wemeye ukemanga kuyashyira mu ngiro, kuko abandi bobo amasezerano ya Arusha bayabonamwo amagaburanyama gusa. Nuno munsi mwagenda mubabaze ubabwiye amasezerano ya Arusha bumva kuja ku butegetsi udatowe, ugire ku butegetsi nawe udatowe iminsi yose ntacamarira abenegihugu kuko nacyo baba baramutumye. Nicyo gituma twebwe umugambwe CNDD-FDD gutsimba tata demokarasi twabishyize imbere kugira ngo haze uburongozi burimwo abitorewe n'abenegihugu.
Uyarongoye CNDD-FDD yavuze ko gutora oya ari ugusubira inyuma mu gushaka guha ikibanza abakoloni. Ndayishimiye yavuze ko gutora ego ari gutora iterambere ry'igihugu.
Abakoloni bavuga ngo ntiharagera, intumwa zabo muri PDC nabo bakavuga ngo tora oya. Uvuze ngo oya uzobuvuze yuko umwene gihugu atagira agaciro mu Burundi, nawe wagateka kawuzo bukikuyeko. Uvuze oya uba wemeje ko azokwa mu butegetsi bw'ubwomekerano bumwe buva mu masezerano y'amomekerano. Oya nukutabona iyuja niyumva ushaka kuzimuruka, rero tora ego. Ego ni ejo, ego ni heza. Sabye abarundi bose bagashira ubwoba batore ego.
Agarutse kuri zimwe mu ngingo zahinyanyiwe mu bwirizwa shingiro rishasha, yemeje ko abo yisa batovyi batazosubira kuja muri leta.
Ni bwirizwa shingiro rishasha babarongozi babomekerano ntibazosubira kuronka ikibanza. Abarongozi babomekerano
niba abandi bagwanya leta bayirimo kugira ngo haza barongozi baje gushira mu ngiro imigambi abenegihugu batoye ibwirizwa sinjyo rishasha iraniha uburenganzira intwari zose inkerebutsi yuko bashobora kujya mu nzego zitunganya imigambi abenegihugu batoye mugabe intovyi abaza gutoba nta kibanza bafise
iyindi nyingo yagarutse ko niyo bafise ububira bubiri badashobora kurongora inzego nkuru z'igihugu Ndayishimiye yavuze ko ibyo byakozwe harabwe kahise kuko be nabo bantu bahemukiye igihugu
inzego nkuru z'igihugu ni ngombwa ko zitwagwa n'umurundi adatambikije adafisi udutima tubiri
umugambwe CNDD-FDD warangije igikorwa cyo kwiyamamaza gutora ibwirizwa shingiro rinyanyiwe mu gisagara cya Bujumbura mu gihe hari hitezwe ko umukuru w'igihugu hashika akanashyikiriza ijambo perezida Nkurunziza ntiyashize umunyamabanga mukuru w'umugambwe akaba yavuze ko umukuru w'igihugu yafatiriwe n'ayandi mabanga igikorwa cyo kwiyamamariza itora ry'ibwirizwa shingiro rinyanyuye cyarangiye kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 14 kwezi kwa gatanu 2018 ni mu gihe cyari cyatanguye ku igenekerezo rya mbere kwezi kwa gatanu 2018 amatora y'ukwemeza cyangwa guhakana izanyanywe mu bwiriza shingiro akazoba ku munsi wa kane ni ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatanu 2018 i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Urakoze Raymond kuri iyo nkuru tukivuga kuri referendum mu Burundi urunani rw'amizero y'abarundi ejo ku munsi wa mbere rwarasozereye ibikorwa byo kwiyamamariza gutora oya mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu mugenzi wacu Fidel Dantoine Sabimana aratugira ibindi kuri iyi nkuru
igihe cy'isa 8:25 zo kumuhingamo niyo mushinga mateka gatogo asarongo urunani amizero y'abarundi yashaka ku musozi wa Zege wahanamye igisagara cha Gitega ya jerekeje n'abandi banyepolitike basangiye urugamba rwo kwigisha gutora oya mu ibwirizwa shingiro ateganijwe kuba kuri uno wa kane w'indwi muri abo tuvuga nka Evariste Ngayimpenda yahoze ari indongozi mugambwe Prona Leonce Ngundakumana icegera c'umukuru mugambwe Frodebu n'abandi ku musozi wa Zege basanganiwe n'abanywanyi babo baturutse mu mpande zose z'u Burundi aho nimbwe bari bamaze kurangiza urugendo rw'ibirometero indwi bavina indirimbo zo gutora oya ubwo rugendo rwabakuye muri karitsiye ya Magarama aho bita kuri Place baca mu gisagara hagati batera baduga ku musozi wa Zege ahavuga amajambo bamaze gufata umwanya w'umunota umwe wo kwibuka abarundi b'inzira karengane bishwe mu cibitoki no muri komine ya Ntega mu ntara ya Kirundo
abo rero baraye basezeye iyi si batabishaka abo mu ruhagarika nawo ku Ntega tubanze dufate umunota umwe tubibuke
agatogwasa yamenyesha kubwirizwa shingiro rigiye guhindurwa ari rya bari ku butegetsi bamubwira ko yokwemera agaheza akava ku rubuga rw'intambara
turi mu biganiro Arusha si Arusha ni Dar es Salaam muranunga umukuru w'igihugu intumwa yiwe atwara CNDD-FDD uyu munsi Valisito Ndayishimiye ikintu cya mbere batsindagirira ko kwari kwemera amasezerano y'Arusha no kwemera ibwirizwa shingiro rya yakomokako uyu munsi bigenze gute amasezerano kandi y'Arusha yaradufashije abarundi twari nubana ayo masezerano y'Arusha nyene bariko barata kucavu ndabarahiye atabayo naho bakwanda kwandika ibyo bandika bakaririmba ngo cyarabavunye cyaragize gute yeka cyabavunye umunwa ndabarahiye yataba amasezerano y'Arusha sinzi ko n'uyu munsi bataba bari hehe za mutenderi rukore n'ahandi ntibabeshi nta rugamba batsinze baraje kubw'amasezerano y'Arusha bagira Imana kubera abarundi bashakaga ibintu ngo bihinduke abarundi barabaha amajwi baratwara
agatogwasa avuga ko kubona CNDD-FDD ikirashaka guhakana amasezerano y'Arusha bisa no kwibagira iyo bavuye Leonce Ngendakumana icegera cy'umukuru w'umugambwe Frodebu yagarutse ku bantu bakubagura bashaka gutora oya
abo bakuragura abantu bariko bavuga yuko ibwirizwa shingiro ari ibitotora oya barakwiye guhanwa kuko n'abantu badasonera n'umukuru w'igihugu yabashitseho yababwiye ati hari abazigisha oya hari n'abazigisha ehko abo bose muri abakingira mu basone ariko twumva rero abantu birirwa bagandagurwa nk'uko kuravugwa ntawe twavuye ntawe twagiye ko badashobora guhanwa mwebwe murabahanisha oya gutora oya 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 mu bahari
umushinga amateka gatogwasa yamenyesha abari ngaho ko muri kino gihe icihutirwa ataruhindura ibwirizwa shingiro mu Burundi
ibibazo byari kuturaza ishinga nk'abarundi birahari kandi ni byinshi ubu bworo niho twari kugwanya ubukene uyu munsi uyoberwa gukorera umushahara uyoberwa udakorera umushahara twese turaganya ubukorera umushahara yabwirizwa kubona ko buri mwaka ari kintu cyongererako none n'utwo twizo yuko tufise n'akaciro k'amafaranga yacu kaguma gakoroka na wa mushahara na muntu akibumbwa n'umushahara ibyo nje twari kwiruka gutorera inyishu nitware kwiruka kurondera guhindura amabwirizwa shingiro ngo bikunde ngo twiyongere ibiringo akanovera k'indero mu mashuri kaguma gatituka none nimba uyu munsi mu Burundi atakanovera kahari mu ndero akaba atakazi kahari wa wundi ari kugira amahirwe yo kugenda muri Tanzania muri Kenya na hehe azogenda umutwe ugaragara ibyo byose ni bibazo twagomba kwicarira uyu munsi mu Burundi dusa naho twakiri umukenyi n'amakungu ibyo niyo twagomba kwicarira tukaraba ingene imigenderanire n'amabanyi ibijyanye n'amakungu yonagugwa mugabo ibyo menga ntawe menga ntibituraba ngo twirukire guhindura amabwirizwa shingiro
ivyo biri byo gusozera kwigisha gutora oya ku runani rw'amizero y'abarundi byari bicungerewe bikomeye n'igipolisi haba mu rugendo cyangwa mu gihe cy'amajambo yo kwiyamamaza nyezina igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7,325 9,685 9,815 ndetse n'ibihumbi 11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640 9,470 1,070 ndetse n'ibihumbi 13,630 ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu radio ijwi rya Amerika radio ya
Leta y'u Rwanda ifatanyije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yita ku mpunzi HCR batanguye kuva kuri uyu wa gatanu w'indwi iheze igikorwa cyo guharura impunzi z'abanyekongo zifuza gusubira mu gihugu cyabo inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi
Umuyobozi ushinzwe ibibazo by'impunzi muri Minisiteri ishinzwe impunzi bwana Jean-Claude Rwahama yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko mu nkambi eshatu zicumbikiye impunzi z'abanyekongo inkambi ya Gihembe Mugombwa na Kigeme ariho hatangirijwe icyo gikorwa cyo kubarura impunzi zifuza gusubira iwabo bwana Rwahama avuga ko muri izo nkambi eshatu zatangiriwemo icyo gikorwa cyo kubarura impunzi z'abanyekongo zifuza gusubira iwabo habarurwamo impunzi zigera ku 40 impunzi 9 gusa zo mu nkambi ya Gihembe mu majyaruguru y'u Rwanda arizo zonyine zagaragaje ubushake bwo kuba zasubira mu gihugu cyazo gusa ngo zisaba ko byaba nyuma y'aho umutekano umaze kugaruka kandi rwamavuga ko izindi nkambi nk'iya Kiziba ari hamaze iminsi humvikana impunzi zisaba ko zasubizwa iwabo ibikorwa byo kwandika bifuza gutaha bitangira kuri wa kabiri bwana Rwahama Jean Claude yasobanuye gahunda ikurikiraho iyo impunzi zarangije kwerekana ko zifuza gusubira mu gihugu cyazo
igikurikiraho ni ugutegura uburyo bagomba gutaha abashatse gutaha bashakirwa uburyo bagenda ndavuga mu mamodoka bashakirwa impamba ibyo bakunze kwita repatriation package ibyo rero biba bisaba ko abantu babyitegura neza kugira ngo bafashe umuntu gutaha mu cyubahiro gutaha mu buryo bwa ubereye cyangwa buboneye ikiremwa muntu ibyo rero urumva ko bisaba gutegurwa gusa ntabwo bifata igihe kinini kandi binaterwa n'umubare abantu bifuza gutaha uko bangana ariko umubare wose wose uwaba wifuza gutaha wese ntabwo yabuzwa gutaha n'uburenganzira
bwe icyifuzo cyo kuba impunzi zasubira iwabo ku ikubitiro cyumvikanye ku mpunzi z'abanyekongo baba mu nkambi ya Kiziba hari hagiye gushira amezi atatu badasiba kuvuga ko icyabagwa neza ari uko bahabwa uburenganzira bagasubira iwabo abandi bamwe bari baherutse kuganira n'ijwi rya Amerika
turifuza ko mwadushakira umuvugizi mukatuvuganira rwose tugataha iwacu muri Kongo ngo kuko ndabona leta y'u Rwanda yatwanze
icyo dusaba mu byukuri nuko twataha tukavanga kuko nta mahoro nta mahoro dufite mu nkambi
leta y'u Rwanda ivuga ko impunzi zizaba zahisemo gutaha wabo zizafashwa gutaha ariko ikanasaba abazahitamo kuguma mu Rwanda kubahiriza amategeko u Rwanda rugenderaho
ntabona avuga rero ko ngo impunzi za kiziba zose wenda ngo tuzifate muri rusange zazamuye amajwi z'ubuntu zirashaka gutaha ngira ngo icyo gikorwa ejo nigitangira tuzareba ababyifuza gutaha kandi n'ababyifuza gutaha nubwo ari uburenganzira bwabo tuzabagezaho amakuru tubabwira tuti dore aho mushaka gusubira uko hameze icyemezo mu gifata ariko byibura mufite amakuru iyo gahunda yabaho tudavuga gahunda yo gusubira iwabo cyangwa bazabasigaye ibyo byose igihe tukibacumbikiye tugomba guhora iteka tubatoza kubahiriza amategeko y'igihugu cyacu ntabwo dushobora gutunga abantu batubahiriza amategeko
iki gikorwa cyo kubarura impunzi zifuza gutaha kirakorwa na leta y'u Rwanda ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kwikubitira iki gikorwa kirabera mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo gusa umuyobozi ushinzwe impunzi muri minisiteri ishinzwe iby'impunzi Bwana Rwahama avuga ko hakiri kare ko impunzi zaturutse i Burundi zasubira iwabo ariko ko wahitamo gutaha nawe atabibuzwa impunzi kandi zari zimaze iminsi zivuga ko zifite ikibazo cy'inzara nyuma yaho buri munzi yabwo amafaranga 5,700 buri kwezi Bwana Rwahama kemeza ko muri uku kwezi kwa gatanu amafaranga ahabwa impunzi yiyongereye buri munzi ikaba ihabwa amafaranga asaga 5,600 gato nubwo ayo mafaranga bigaragara ko ari make ugereranije n'iby'impunzi zikenera Rwahama avuga ko imiryango isanzwe ifasha impunzi HCR ndetse na PAM bakora uko bashoboye kose mu mfashanyo yiyongere u Rwanda rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zirenga 80,000 ziri mu nkambi eshanu mu gihugu hose Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumta kuri iyo nkuru tukiri mu Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere niho umuririmbyi w'umunyarwanda Kizito Mihigo yitavye sentare mu rubanza yagirizwamo ibyaha byo kugerageza kugirira nabi ubutegetsi buriho muri iki gihe Kizito Mihigo yasabye umucamanza kumutandukanya na bagenzi biwe baburana ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagiriye ubusa arabidushikiriza
Mu nkweto z'ibara ry'umutuku rifite akarango kana y'iki kumweru n'amasogisi yereruka mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa isaha ku kuboko kw'ibumoso n'ishapure y'umweru ku kuboko kw'iburyo acigatiye amadosiye yifashisha burana akarango ko kwibuka genocide yakorewe abatutsi ku mufuka w'ishati ngo kuko umuhanzi Kizito Mihigo yinjiye mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga ajya kuburana ubujurire bwe ku byaha by'ubugambanyi bwo kugirira nabi ubutegetsi buriho yagaragaye yunganiwe mu mategeko na Maître Antoinette Mukamusoni ku isura mu mivugire n'igihagararo Kizito Mihigo arakomeye mugenzi we bareganwa Demo Jean Paul Dukuzumuremyi yagaragaye mu cyumba ntabwunganizi ni mu gihe umunyamakuru Cassien Ntamuhanga we yabuze mu rukiko byahise bikurura impaka ku baburanyi bombi Demo Dukuzumuremyi yasobanuriye urukiko ko impamvu atungani wari uko atishoboye umucamanza mubajije niba yaranditse asaba gushakirwa ubwunganizi yasubije ko kubera kumuzengurutsa mu magereza atandukanye hirya no hino mu gihugu bitamworoheye kwandika asaba ubwunganizi Umucamanza yavuze ko afite inyandiko y'urwego rw'igihugu rw'imfungwa n'abagororwa igaragaza ko umunyamakuru Ntamuhanga yatorotse gereza mu mpera za 2017 aha wijambo umuhanzi Kizito Mihigo yatangiye asuhuza inteko iburanisha ati mugira amahoro ati bimaze kuba nk'akamenyero ko muri uru rubanza hakunze kuvuka impamvu zo kudindiza urubanza zitanurutseho ati nagiye ngaragaza ko hagati yanjye nabo tureganwa nta sano rinini dufitanye ku buryo umwe abuze batabuza abandi kuburana asaba ko ubutabera bwatandukanye imanza zabo kuko ngo uretse isano ritoya yemera bafitanye naho ubundi mu magambo ye ati n'imiburanire yacu si imwe naburanye nemera ibyaha bo bahakana ati mu bushishozi bw'urukiko rw'ikirenga nizeye mwongeye musuzume niba umuntu udahari yatubuza kuburana kandi murebe dogira urubanza rugezeho uyu munsi ko ntatandukana nabo icyemezo mufata ndacyakira nkemere ntangingimira Maître Mukamusoni umwunganira yavuze ko bajuriye mu 2015 cyo kimwe n'abareganwa na Kizito Mihigo aravuga ko Ntamuhanga na Dukuzumuremyi batanga ubujurire aribo bari babifitemo inyungu bityo ko Dukuzumuremyi kuba atagaragaza impamvu zifatika atabonye ubwunganizi ibyo yabyirengera mu mvugo icamarenga kudahabwa ubutabera ku gihe yagize ati itariki y'urubanza tumaze igihe twarayisabye tuyibonye tuyinyotewe none turayibonye ati pas d'intérêt pas d'action ashaka gushimangira ko nta gaciro abareganwa na Kizito bahaye ubujurire bwabo Bwana Faustin Nkusu umuvugizi w'ubushinjacyaha unashinja abaregwa aravuga ko kugeza ubu butabera bw'u Rwanda butazirengero ry'umunyamakuru Ntamuhanga yisunze ingingo z'amategeko asabye ko ikirego cy'ubujurire bwe cyasibwe igihano yahawe n'urukiko rukuru kigahamba uko kiri kuko atitabye nta mpamvu igaragara. Yavuze ko nta muhanga yiyimye amahirwe yo kubona ubutabera. Bwana Nkusa aravuga ko ari uburenganzira bwa Demobe Dukuza Umuremyi kubona ubwunganizi, aravuga ko yitabye bwa mbere bityo ko nta gutinza urubanza kugaragara. Ku cyo gutandukanya urubanza rw'abaregwa Kizita Kabura na wenyine nk'uko anyote ubutabera umushinjacyaha yavuze ko n'uregwa ubwe yemera ko hari isano afitanye na bagenzi be. Yavuze ko mu migendekere myiza y'ubutabera bitaba byiza kuzitandukanya kuko asanga hari isano nini bafitanye ku mikoranire y'ibyaha. Umucamanza yafashe iminota 30 mu mwiherereza yanzura ko ubujurire bwa nta muhanga bugomba gusibwa igihano kikaguma uko kiri. Yahaye kandi Dukuza Umuremyi igihe gisatira ukwezi kuba yabonye umwunganizi mu mategeko. Yanzuye ko urubanza rutagomba gutandukana kuko abaregwa bafitanye isano mu mikoranire y'ibyaha. Abaregwa bose batawe muri yombi mu kwa kane 2014. Bararegwa ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, ubugambanyi bugamije kugira nabo ubutegetsi buriho birimo guhitana Perezida Paul Kagame no kwica bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu. N'ibyaha umucamanza wa mbere yahamije umuhanzi Kizito Mihigo n'umunyamakuru Kasiye Ntamuhanga navuga ko bagombye kuba babihanishwa kugihano cy'igifungo cya burundu. Gusa umucamanza yahanishije Kizito Mihigo gufunga imyaka 10 kuko ngo atananije ubutabera. Ku rwego rwa mbere umuhanzi wamamaye mu bihangano bibumba ati insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza Imana Kizito Mihigo yaburanye yemera ibyaha anabisabira imbabazi. Kizito yageze no ku rwego yirukana abanyamategeko be mu rubanza bavuga ko amagambo yaba yaravuze atagize ibyaha. Uregwa agasanga izo mpaka zabo n'ubushinjacyaha zishingiye ku mategeko zitaramuhaga amahirwe yo kubona ubutabera. Ku rundi ruhande umunyamakuru Kasiye Ntamuhanga we na mugenzi we Demobe Dukuza Umuremyi bo baburanye bemeza ko ibyaha baregwa ari ibicurano babyemejwe n'ingoyi bariho. Ku munsi wa nyuma bakatirwa Bwana Ntamuhanga watorotse ubutabera ku rukiko rukuru mbere yo kurizwa imodoka asubira muri gereza yabwiye itangazamakuru ati quelque soit la longueur de la nuit le soleil finira par apparaître. Nta joro ridacya mu mvugo igenekereje ya Kinyarwanda. Ibyaha baregwa bishingira ku biganiro Kizito yemeza ko bagiranaga na bamwe mu bagize ihuriro RNC ridacanwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ryashinzwe n'abahoza ari inkoramutima z'akadasohoka ku butegetsi buriho mu Rwanda n'ibindi bagiranaga nabo muri FDLR ribarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva umuhanzi Kizito Mihigo yatabwa muri yombi cyitwa igihangano cye cyose cyahindutse nka kirazira mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu byabimburiwe n'ibitangazamakuru by'igihugu na mbere y'uko ahamye ibyaha ku rwego rwa mbere. Iburanisha ritahari ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Tugiye kubashikiriza imwe mu jambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abantu 16 barishwe mu gitero cabaye ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu ku isengero Katolika Notre Dame de Fatima ku mugwa mukuru wa Centrafrica Bangui. Icyo gitero cakozwe n'umugwi w'inkozi z'ikibi zikorera mu gice cyo ku mugwa mukuru kigwiriyemwo abayisilamu PKK. Mu bapfuye harimwo umupadiri Tungumale Baba. Abantu batekewe n'ishavu mu nyuma yaho barateye umusigiti uri mu gice cya Lakunga kiri ku mugwa mukuru Bangui. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Centrafrica yasohoye itangazo aho yerekanye ko ibababajwe cyane n'icyo gitero cimbura mutima cyagizwe ku isengero Notre Dame de Fatima hamwe n'igitero cyo kwihora cyakozwe ku musigiti mu gice cya Lakunga. Ambasade ya Amerika yatangaje ko igandariye abapfuye muri icyo gitero hamwe n'abakomeretse muri icyo gikorwa cy'inkozi z'ikibi. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko bagize icyo gitero atamutima bagira ngo ntibaserukira abakristu cyangwa abayisilamu ngo ntibaserukira abanya Centrafrica. Iyo ambasade ivuga ko barondera gutuma haba ubwicanyi bwo kwiha inkumbi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba abanyagihugu bose muri Centrafrica kutagwa mu mutego w'ubwicanyi n'ukwihora. Amerika ivuga ko ivyo bitegerezwa guhagarara, iriyamiriza yivuye inyuma ubwo bubisha, ikaba yifatanya n'abanya Centrafrica baharanira amahoro. Amerika irumva ishavu rikomeye abanyagihugu bafise muri iki gihe, yamara isaba abanyagihugu bose kuvavanura n'ubwicanyi bakagaruka mu ngo zabo kugira birinde ubundi bwicanyi. Amerika ivuga ko ubwicanyi butegerezwa guhagarara ku neza y'abana n'abanyagihugu bose bo muri Centrafrica.
Iyo Ikigega ijambo ry'intanga marara yabashikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Turabashimiye kubona mwaduteze amatwi. Ndashimiye bagenzi bacu badufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Kuri mikro y'i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza. Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.